mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kubadukurikira kuri internet turi live kuri www.radioyacu.com. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema basuhuza, mbaye ikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi arashinja u Rwanda gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe.
Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ibyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda.
Uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ikigari rwa katiye Fidel Gakire uzaba kiriho wahoze mu ishyaka Ishema rya Padri Nahimana Thomas igifungo cy'imyaka 5. Umutwe wa Hamas uri muri Gaza na Misiri umugambi w'amahoro muri Gaza. Naho ubufaransa burarega uburusiya umugambi w'iterabwoba muri Ukraine. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya, ntimuje kuri ya radio yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ingabo zawo ni muri Mali zashikirije leta ikigo zabagamo mu mujyi wa Timbuktu uri mu majyaruguru y'igihugu, ni mbere yuko zisoza ubutumwa bwazo muri icyo gihugu. Inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Ibibanza by'inteko za MINUSMA mu bisagara bya Gao na Tombuktu byari ibibanza bya nyuma bitari bwashikirizwe leta ya Mali. Yamara umutekano muke mu karere utegwa n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu byatumye inteko za MINUSMA ziva mu gisagara cya Tombuktu. Amakuru yatanzwe n'abantu batashatse kumenyekana bo mu ishyirahamwe ONU avuga ko kubera atanyishyu yatowe ku bijyanye n'umutekano w'inteko za ONU ziri mu ikambi yazo mu gisagara cya Tombuktu, iyo kambi yategerezwa kugagwa byihutigwa. Amakuru avuga ko amasezerano yo kuva muri iyo kambi yashyizwe ko buramatari w'akarere ka Tombuktu Bakum Kante yatangaje ko ku izina ry'abategetsi b'ikiringo mfata kibanza muri Mali, ku izina ry'abanyagihugu bo mu ntara ya Tombuktu no ku izina ryiwe bwite, ashaka gushimira inteko za MINUSMA ku twigoro twazo hisunzwe amasezerano yo kugarukana amahoro no kubana kw'abanyamali. Kante yabitangarije mu birori byo gushikira icyese kambi y'inteko za MINUSMA mu karere ka Tombuktu. Ugwego gushyira hamwe onirujejwe amahoro n'umutekano ku isi kwafashe ingingo yo kurangiza ikiringo cy'inteko za ONU muri Mali ku itariki 30 y'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Ugo gwego gwatanze gushika ku itariki 31 y'ukwezi kwa 12 kugira izo nteko zibe zavuye mu gihugu.
Kuri uyu wa gatanu umutwe wa Hamas wohereje intumwa zawo zo mu rwego rwo hejuru i Cairo muri Misiri kuganira n'abahuza ku mugambi wo guhagarika intambara yo muri Gaza. Fidel Niyongabo arakomeza.
Uyo mugambi washikirijwe n'igihugu cya Misiri usaba irekugwa ry'abagizwe imbohe n'umugwi Hamas ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka, hamwe n'irekugwa ry'abanyororo b'abanyapalestina bari mu minwe ya Israel. Umugambi usaba kandi kubahiriza amasezerano yo hagarika ingwano hamwe no gushiraho leta y'abanyapalestina yoyobora intara ya Gaza mu gihe cy'inyuma y'ingwano. Umugwi Hamas n'umugwi Islamic Jihad vyarashoboye kuronka ivyanditse muri uwo mugambi w'amahoro mu ndwi iheze. Islamic Jihad n'uyundi mugwi ugwanya Israel. Muri iki gihe kandi igisirikare cya Israel cyabandanije ibitero by'indege z'ingwano n'iby'inteko zigwanira ku butaka ku mugwi Hamas mu buraruko hagati no mu bumanuko bw'intara ya Gaza kuri uyu wa gatanu. Israel mu ijoro ryashire kuri uyu wa gatanu yakoze ibitero by'amabombe mu makambi y'impunzi ya Nuseirat na Magazi mu gice kiri hagati mu ntara ya Gaza. Ingwano ikomeye yabereye kandi mu ikambi y'impunzi yahitwa Bureij. Ingwano ikomeye irabandanya kandi mu gisagara cha Khan Yunis kiri mu bumanuko bwa Gaza. Ibiro vy'ishyirahamwe ONU bijejwe gutabara byaragabishije ko kwiyongera kw'ingwano mu ntara ya Gaza, uburyo bwo guhanahana amakuru, amabarabara zibiye n'ibura ry'ibitoro bigeramiye bikomeye ibikorwa byo gutabara abanyagihugu baba muri Gaza.
Ahandi havugwa intambara ni mu gihugu cya Ukraine, aho uyu munsi Uburusiya bwarashe misile nyinshi zahitanye abasivili 12, abandi benshi nabo barakomereka. Fidel Niyongabo urakomeza.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Burusiya bwakoresheje ibigwanisho vyose bufise mu bitero bwakoze ku gihugu ciwe kuri uyu wa gatanu. Yavuze ko hafi ya misile 110 zakoreshejwe, nyinshi muri zo zikaba zasambuwe. Umutegetsi mukuru w'igisirikare kigwanira mu kirere muri Ukraine, Mykola Oleshuk, yavuze ko byari bitero vya gisirikare bikomeye cyane bitari bwabe kuva mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022 igihugu Burusiya bwatangura ibitero vyabwo muri Ukraine. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Ukraine Valery Zaluzny yavuze ko ibitero vya Rusiya vya kuri uyu wa gatanu vyakozwe mu bibanza bifitiye akamaro gakomeye cyane igihugu, ku mahinguriro no mu bibanza vya gisirikare. Ivyo bitero vyakozwe ku mugwa mukuru wa Ukraine Kiev, mu manuko no mu burengero bw'igihugu nk'uko vyatangajwe n'abategetsi ba Ukraine. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kuleba yatangaje ko abanya Ukraine miliyoni n'imiliyoni bakanguwe n'ugwamo gw'amabombe. Yavuze ko yari kwifuza ko ugo gwamo gw'ayo mabombe bwumvikana ku isi nzima. Yasavye ibihugu bicuditse na Ukraine kongereza imfashanyo biha igihugu ciwe. Ibitero bikomeye vy'amamisiri Uburusiya bwakoze kuri uyu wa gatanu bibaye mu gihe hari impungenge ku vyerekeye n'ibi imfashanyo y'amafaranga n'iya gisirikare ibihugu vyo mu burengero bw'isi biha Ukraine izobandanya. Ni mu gihe ibitero vy'Uburusiya muri ico gihugu bimaze hafi imyaka ibiri.
Nyuma y'ibyo bitero by'Uburusiya by'uyu munsi kuri Ukraine, Ubufaransa bwamaganye icyo bwise umugambi w'iterabwoba. Fidel Niyongabo nanone turi kumwe.
Ufaransa kuri uyu wa gatanu bwiyamirije bwivuye inyuma ibikorwa by'iterabwoba by'Uburusiya bifise intumbero yo gusenyura ibibanza vya gisivile muri Ukraine. Bwatangaje ko buzobandanya gushigikira Ukraine no kuyiha imfashanyo zikenewe kugira icyo gihugu gishobore kwivuna Uburusiya bwifatanije n'ibindi bihugu bikorana. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa bwabitangaje kuri uyu wa gatanu. Uyu munsi nyene umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU ajeje wagateka ka muntu Volker Turk yiyamirije ibitero vyihaye inkumbi Uburusiya bwakoze muri Ukraine kuri uyu wa gatanu. Yasavye Uburusiya guhagarika bidatevye ibitero muri Ukraine. Turk yatangaje ko yaguye mu gahundwe yumvise ibitero bikomeye Uburusiya bwakoze muri Ukraine mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa gatanu ukoresheje misile na drone. Ivyo bitero vy'Uburusiya vyatumye muyaga nk'ubucika mu bice bitari bike. Amategeko mpuzamakungu yo mu ngwano arabuza icese gukora ibitero n'impaka mu bibanza vya gisivile hamwe n'ibitero bidasobanura igihe ico arico cose. Umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU ajejwe agateka ka muntu Volker Turk yasubiye gusaba kandi Uburusiya kubahiriza amategeko yose mpuzamakungu yo mu gihe c'intambara.
Arakoze Fidel Niyongabo utugejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku mbuga nkoranyambaga zacu za Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi arashinja u Rwanda gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe. Uyu mutwe uherutse kugaba ibitero byahitanye abantu 20 ahitwa mu Gatumba hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Usanzwe ufite ibirindiro mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Kongo. Perezida Ndayishimiye yabivugiye mu kiganiro mbwirwaruhame mu ntara ya Cankuzo. Umunyamakuru Pierre Niyonkuru dufitiye inkuru irambuye.
Ari mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yadomye urutoke ku gihugu cy'u Rwanda ko ari cyo gishyigikiye abagwanya igihugu ciwe bakoresheje umuheto. Aha Perezida Ndayishimiye ntajya umunwa mu kugabisha abo yita ko bahaye indaro umugwi w'abagwanyi Red Tabara.
Umutwe wabo turazahuye, tumaze hafi imyaka ibiri turiko tugira ibiganiro ngo abarungike baje imbere y'intahe, kuko murazi ko aribo bakoze n'ibara mu 2015. Ibiganiro turabazwa n'uko gushika ubu navuga nti twarananiwe, kuko iyo tutananirwa baba barabaduhaye. Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo. Naho mu Rwanda nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko chomenya ko babandanije barera umuntu ariko ari icinzoya, bariko bari mu mugwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu bivyo bihugu bibiri. Two bahanura yuko bo kwigenga ubuntu wa mutwe bakawushikiriza ubutungane bw'u Burundi kugira ngo abarundi bironkera amahoro.
kurinda ishimiye abo bashaka kumusaba ibiganiro bakoresheje ibigwanisho mu gutera igihugu arongoye nta shingiro bafise
iyo babafise ivyo babaza bari kubibaza bo bica babahora iki kwabo bene gihugu bibereye ku mirimo yabo baratekanye umwana w'imyaka itatu bapfiki umwana ari munda bapfiki ahubwo umugwi iterabwoba murazi ku isi yose igwanya iterabwoba barabonye neza ko imigwi iterabwoba basabanye politiki nabicaye abo rero abarundi tutabaviriye hasi ntimurondere ikintu
Evariste Ndayishimiye yafatiye ku gitero uwo muhari uheruka kwemanga ko wateye mu Gatumba ku rubibe rw'u Burundi na Kongo kundwa iheze igihugu cy'u Rwanda caravuze akatari gake ko atamwansi azova muri icyo gihugu agiye gutera u Burundi ndetse icegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda aherutse kuvuga ko icyo gihugu atangorana gifitaniye no Burundi kuko n'abagizi ba nabi bafatiwe mu Rwanda bahabwa inzego z'umutekano z'u Burundi ku ruhande rw'umuhari Red Tabara warasohoye itangazo uvuga ko ufise ibirindiro mu Burundi no mu gihugu cya Congo wavuze kandi ko muri icyo gitero wishe abasirikare n'abapolisi gusa yamara leta y'u Burundi mu itangazo ryayo yamenyesheje ko hishwe abanyagihugu basanzwe bagera kuri 20 barimo abana n'abapfasoni Icho gihugu nyene abo bagwanyi biyemerera ko bafisemo ibirindiro umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yakirungitsemo abasirikare kugwanya iyo migwi ariko cane cane ashimangira ko bagiye no gufasha leta ya Republika ya Demokrasia ya Kongo kugwanya umuhari bahanganye witwa M23 wa Prezida Ndayishimiye abaye wa mbere yemanze ko u Burundi bwarungitseyo abasirikare arasigura igituma
ibihugu rero iyo bifitaniye amasezerano yuko bitabarana ivyo birakogwa gutabarana kuko inzu y'umubanyi gasha ntuje kuyizina nawe iwawe hiye ntazotsa kandi nta umenye ibizi ngene biza ariko iyo mutabarana biba ari vyiza iyo rero u Burundi bugiye gutabara igihugu ca Republika ya Harana Demokarasi ya Kongo higiye kutabara nkuko citabaye kuko bugiye ingwano nziza utegerezwa kumenya kuyigwana utarayigwana nuvuze mutare yabase kugwana igisoda kirafisa bategeko yacu arahanga koko kirafisa bategeko umva rero yo muri misiyo yanyu hakaba uba indiscipline icambere umugarukana ku murongo
muri ico kiganiro umukuru w'igihugu yahaye abanyagihugu mu ntombero yo kurangiza neza umwaka w'2023 yaboneyeho akajyo ko gusaba abarundi kwirinda ico yise ivumwe ry'abashaka kubakana basangiye ibitsina Ndayishimiye arafise umuti yovugutira bene abo bantu
irivumwe cy'umugabo n'umugabo ngo barongorane umugore n'umugore barongorane ndababwije ukuri ni waba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana cyane ku bwanjye ngomba nibaza ko umwe n'abo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kubajyana kuri stade bakabatera amabuye kandi nta gicumuro baba bakoze nibitera sori jembere no kubivuga sindabyumva ko nkwiye kubivuga ubushaka gutora shetani nacyo cyo muri ibyo bihuga beyo ahubwo nibaza ko bari mwavuga bahorumbira kuja hanze abagiye kwakira iyo migenzo baraherayo nibatuzanira n'uri hanze ntazatuzane
Ibi umukuru w'igihugu cy'u Burundi abishikirije inyuma yaho umwungera wa Ekleziya Katolika Papa Francisco atangarije ko yemeye ko abihebeye Imana bakwiye guha imihezagiro ababana basanga ibitsina ariko ko batuhabwa umuhezagiro wabubatse ro Kristo Pierre Clavin inkuru ku bwijwi rya Amerika
kuri ibyo byavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kugeza ubu ntacyo u Rwanda rurasubiza ku byavuzwe nawe bagize icyo babivugaho tuzabibagezaho makuru yacu ataha tujye mu Rwanda kuri uyu wa gatano urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ikigari rwa Katie Fidel Gakire uzaba kiriho wahoze mu ishyaka ishema rya Padre Thomas Nahimana igifungo cy'imyaka 5 ni hazabu ya miliyoni 3 umunyamakuru Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza
Icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge Kigali mu Rwanda nticyagiye kure y'icyifuzo cy'ubushinjacyaha mu busabe bwari bwageje ku rukiko mu rubanza rwa Bwana Fidel uzaba kiriho Gakire. Ubutabera bw'u Rwanda burega uyu mugabo icyaha cyo gukora guhimba no gukoresha inyandiko mpimbano. Ni icyaha gishingira ku rupapuro rw'inzira ubushinjacyaha buvuga ko rwahimbwe na guverinoma nyarwanda yo mu buhungiro yowe n'umunyapolitiki Padre Thomas Nahimana ukuri ishyaka ishema. ubushinjacyaha bukareguza bakiriho gakire ko urwo rupapuro rw'inzira yarukoresheje ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagera mu Rwanda. Uregwa we akemeza ko koko yari afite urwo rupapuro ariko ko ubushinjacyaha buruvugisha ibitari byo. Fidel uzabakiriho gakire avuga ko urwo rupapuro yari arutunze nk'ikimenyetso cy'umuyoboke w'ishyaka ishema rya Padiri Thomas Nahimana, akavuga ko aba muri Amerika yakoreshaga ibyangombwa by'ubuhunzi mu gihe yashakaga gutembera. Avuga ko igihe yashakaga gutahuka yasubije ibyo byangombwa abanje kugisha inama General Joseph Nzabamwitukuriye urwego rw'ubutasi mu Rwanda, akamwumvisha ko nagera mu Rwanda nta kibazo azahagirira. Umucamanza yavuze ko nubwo urwo rwandiko rw'inzira uregwa yarufataga nk'ikimenyetso cy'umuyoboke w'ishyaka rya Padiri Nahimana, mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha yabajijwe yemera ko yarukoresheje ataha mu Rwanda. Umucamanza yavuze ko uzabakiriho gakire mu miburanire ye yirengagiza ko yari mu nama yashyizeho urwo rupapuro rw'inzira akanafata icyemezo cyo kurugura karutunga mu mugambi wo gushyigikira guverinoma nyarwanda ikorera mu buhungiro ya Padiri Thomas Nahimana. Yavuze ko urwo rwandiko rw'inzira ruzwi nka pasiporo rwakozwe rudahura n'urutangwa n'inzego z'ubutegetsi mu Rwanda, bityo ko yakoze icyaha. Rwisunze ingingo z'amategeko, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwavuze ko umuntu wese uzi neza ko inyandiko ari impimbano akabikoresha mu buryo bwari bwo bwose abihanirwa. Umucamanza yavuze ko kuba iyo passport itangwa na guverinoma ya Padiri Thomas Nahimana, Fidel uzabakiriho gakire yarayikoresheje abizi bigize icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Mu isesengura ry'umucamanza yavuze ko mu miburanire y'uregwa nta na hamwe yigeze yorohereza ubutabera. Yavuze ko iby'ubushinjacyaha bwamusabiye bigomba guhwa muko biri. Yamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 no gutanga ihazabu ya miliyoni 3 z'amafaranga y'amanyarwanda. Yaburegwa ndetse n'ubushinjacyaha nta ruhande rwari mu cyumba cy'urukiko. Fidel uzabakiriho gakire w'imyaka 37 y'amavuko mu mwaka w'2018 nibwo yavuye mu Rwanda yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko agiye mu mahugurwa. Agezeyo yahise yiyunga ku ishyaka ishema rya Padiri Thomas Nahimana udacanwa kan ubutegetsi buriho mu Rwanda. Nishaka ishema uzabakiriho gakire yari yaragizwe ministri w'abakozi ba leta n'umurimo muri guverinoma nyarwanda ikorera mu buhungiro. Muri iryo shyaka gakire yakunze kumvikana mu biganiro binenga ubutegetsi buriho mu Rwanda, agatabarirwa gukoresha nk'urupapuro rw'inzira rw'uruhimbano kagura amadolari 85, ni ukuvuga agera mu 100,000 by'amafaranga y'amanyarwanda. Mbere yo kuva mu Rwanda, gakire yakoraga umwuga w'itangazamakuru mu gihe cy'imyaka igera mu 10, yari umuyobozi w'ikinyamakuru Ishema. Gakire waburanye yiyunganira mu rwego rw'amategeko ijwi rya Amerika ntiyabashije kumenya niba azajuririra igihano cy'umucamanza. Bayirusa, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abayobozi babiri b'ibigo by'amashuri yo muri Sake muri Kivu ya Ruguru aribo Sebahinzi Mbitezimana na Singira Numwe Bernard bishwe ejo bundi kuwa gatatu bari bavuye Goma gufata amafaranga yo guhemba abakozi. Depute Jean Bosco Sebishimbo wo ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru yabwiye Ijwi rya Amerika ko biciwe mu karere kagenzurwa n'ingabo za leta. Yabiganiyeho na mugenzi wacu Veniste Nshimimana.
Akababaro dufite ni ukubona ko abantu bacu biciwe hariya Isake, ndetse bakabura uwabatabara, kandi nyamara ari mu karere leta ikontrola. Ako niko gahinda mbese kanini dufite, kandi ari abantu bari bavuye mu karere n'ubundi leta kirimo hitwa muri Luki muri Nyamabuko ya mbere. Abakaba bari baje hano kuri Goma baje gushaka imishahara yabo, ariko kumva ko bahohoterwa bimeze kuriya, kandi muri Sake ahantu huzuye ingabo za leta, hakaba huzuye inzego za leta nyinshi, mbese byaduteye kwibaza byinshi. Anaribwo twahise tuganira n'umuyobozi wa province kugira ngo hariya hantu barebe uko bahakorera inama, mbese imikangi hari irimo itesa abaturage bacu, turebe yuko iyo mikangi yagabanwa hagasigaraho wenda imikangi ya security cyangwa se y'umutekano, usibye kugira ngo ubyutse mu gitondo wese abashe gushyiraho imikangi, nyamara ikaba iri guhitana abaturage bacu.
Ariko tugarutse ku rupfu tuvuga rw'abanyakwigendera Sebahinzi Matege Mbitezimana na Singira Numwe Bernard abo bombi biciwe aho ngaho muri Sakere urambira yuko hacungwa n'ingabo za leta FARDC ubwo bwicanyi bwakozwe nande
urumva nkuko turi hano mu mugi wa Goma hari ubwo buca mu gitondo ukumva ngo umuntu yavuze ndumva ko ashobora kuba ari umuntu washatse kugira ngo mbese ateranye abaturage n'inzego za leta zirimo zirinda umutekano hariya rero abo banzi babikoze leta ikaba yabahagurukiye kugira ngo ibashakishe anariyo mpamvu turimo duhamagarira abaturage bacu kutagwa mu mutego wa umwanzi maze bagatangira kureba leta ayingwe kandi nyamara ari umwanzi ushobora kuba yaciye muri humye leta kugira ngo bari abantu bacu babashe kwicwa
ariko se ubundi uburyo bubereye bwo gutwara amafaranga yo guhemba abakozi ayo mafaranga atwarwa ku ipikipiki n'abantu bayikoreye mu masakoshi ayo mafaranga yagombye gutwarwa te kugira ngo adateze ibibazo cyangwa adakurira isanganya abayatwaye
murabizi igihugu cyacu ntabwo kiragira dabore y'umutekano uracyari muke mu turere twinshi rero ugasanga ko mbese amabanki kuvuga ngo gaja mu turere twinshi mu mingi zishobora kwakira amabanki ugasanga amabanki batinya umutekano wayo rero iyo niyo mpamvu amabanki menshi akorera kuri Goma ariko ntabashe gukorera muri Masisi ntakorere hirya no hino hejuru yo gutinya ikibazo cy'umutekano rero bikaba bisaba abakozi kuva muri Masisi cyane cyane ababakuriye kugira ngo baze gushaka ayo mafaranga noneho bagafata izo za risque cyangwa se ntibatinye amayira kuko nta kundi babigenza
Depute Jean Bosco Sebishimbo ndagushimiye cyane kubwaka kanyuhaye ijwi ry'Amerika
nanjye nabashimiye murakoze
urakoze nawe Venuste Nshimiyimana abahuti bo muri Yemen bongereye ibitero bya drone na misile ku mato y'ubucuruzi mu nyanja itukura bavuga ko baba bashaka kuyabuza kujya mu gihugu cya Israel kubera intambara irimo irwana na Hamas nayo ifashwa na Iran mu ntara ya Gaza ya Palestine byatumye sosiyete z'ubwikorezi bwo mu nyanja zihagarika kunyura mu nyanja itukura bifite izihe ngaruka ku bucuruzi mpuzamahanga mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabibaje Profeseri Lionel Remesha umwarimu w'ibyerekeye ubuhahirane mpuzamahanga muri kaminuza Alliant International University mu mujyi wa San Diego muri leta ya California mu burengerazuba bwa leta zunze ubumwe za Amerika
ibyo bitero bimaze iminsi bigigwa kuri uyu muhari uri muri Yemen w'abahuti batera ku mato atwara ibidandazwa byatumye amakompanyi menshi atwara ibidandazwa bahindura inzira yaho bacisha ibidandazwa ntibabicishe muri iyo nzira mu muhora wa Canada Suez ariho haca ica gatatu cy'ibidandazwa byo ku isi bica ngaho Canada Suez ari biva muri Aziya bije muri Europe cyangwa zo muri Europe jamiyezia eka nibiza ngaha muri Amerika bica muri iyo nzira urumva muri ico gihe ibidandazwa bihaca haraci bitoro byinshi hagaca ibidandazwa bikoreshwa mu mahinguriro hagaca nibidandazwa abantu twese dukoresha ari ibintu byankenerwa byo mu nzu ari mfungurwa haca ibintu byinshi urumva ingaruko biriko biratera nuko ubu amakompanyi y'ubwato arinza hindura inzira baka arinda kuzunguruka Afrika baca muri Afrika y'Epfo bakagaruka mu bahari Atlantico icyo kintu gituma ibiciro cy'abatwara ibidandazwa kiduga cyane urumva ubwo rugendo iyo rubaye runini igitoro bakoresha kiraduga eka na insurance yabo amakompanyi afasha mu bintu by'insanganya arabadugiriza ibiciro urumva ibyo biciro iyo biduze hejuru bituma n'ibiciro by'ibidandazwa biduga birashobora no gutuma n'ibidandazwa bibu kubura.
Biravugwa ko bishobora kwiyongera kiringo ayo mato abifata yugushika Iburaya no mu karere ka Amerika ashobora kwiyongera ko ni misi 10. Dikihe mubona cokogwa muri iki gihe kugira ngo ivyo bibazo biriko biterwa n'ibitero vy'abahuti ntibitume ivyo biciro bidugwa nk'uko mwariko murabivuga icokogwa kuko ivyo vyiyongeye kubindi bibazo vyari bisanzwe ingaruka zingwano muri Ukraine.
Ego izo ngaruka zirakomeye cyane ariko leta ya Amerika hamwe na yaragerageje kugira task force ukwegeranya ibihugu ari Canada, Ufaransa, ikano mu bihugu byo muri ako karere Bahrain bagira ico bise Operation Prosperity Guardian kugira baze baragerageza gukingira ayo mato atwara rudandazwa aca muri iyo nzira. Uyu mugambi n'umugambi ukomeye ibihugu byinshi bikwiye gushigikira hanyuma bakaraba no kungene bufatira ibihano igihugu cha Yemen kugira bagabanye izo ntoreka zo gutera amakompanyi atwara urudandazwa rw'ibintu.
Bitavugwa ko mu gihe amato azobanza kuzunguruka Afrika uretse gihe bizotwara biravugwa ko nibivuko vyo muri Afrika yepfo bifise ikibazo muri iki gihe kubera bidafise uburyo buhagije nivyo nibindi bizotuma ikiguzi cy'ibidandazwa bimaze gushika kiduga na cyane cyane nk'ibitoro nivyo bindi mwariko muravuga ivyo bindi bidandazwa.
Ego nivyo kubera urumva ayo mato mu bisanzwe byari bitegekanijwe ko aca muri uyo muhora wa Canal de Suez ariko kubera nyene izo ntoreka ziriko ziraba batera amato menshi barinze gufata inzira yo kuzunguruka Afrika bagacaza Afrika yepfo urumva ibivuko byo babiri hafi hari gihe bategerezwa guca kuri ivyo bivuko kugira bongereze ibitoro banyweshe ibitoro n'ibindi bagira ama maintenance y'amato ariko urumva ayo mato rero yabaye menshi ibivuko byinshi byo muri ako karere byaba byo muri Afrika y'Epfo canke uza uduga n'ibindi bivuko tuvuge nk'ivyegereye iwacu nk'ivya Dar es Salaam canke Mombasa ubwo bushobozi bwo kwakira amato menshi birashobora kuba badafise ubwo bushobozi canke bigatuma bifata n'iminsi yiyongera ku rugendo rwabo rwaho bashaka n'ibintu.
Muri make mu kurangiza ihe ngaruka bishobora kugira uretse ku isi ku bijanye na karere ka Afrika.
Ku bijanye na karere ka Afrika ingaruka bizogira nuko ikintu cyose gituma ibiciro by'ibitoro biduga cyane by'imfungurwa ibiti ibyo birazana ingorane cyane mu karere ka Afrika eka ni ku isi yose bituma abantu bose aho bari bibashikira. Jo tuma twifuza yuko baramutse batanga itegeko yo gufatira ibihanabo bariko baragera imidurumbanyo ibihugu byinshi byo bashigikira muri ico gihe.
Ndabashimiye cyane ari Professor Lionel Mesha yigisha kuri Kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Tuko turavuga ku bitero by'abagwanyi b'abahuti muri Yemen ku mato atwara ibidandazwa aca mu muhora wa Suez mu iyo hari ritukura n'ingaruka bishobora kugira ku budandaje ku isi. Ndabashimiye.
Ndabashimiye namwe.
Urakoze nawe Fidele Niyongabo ni kuri icyo kiganiro dusoreje wa makuru yacu kuri uyu mugoroba. Tubashimiye mwebwe mwese mwarimo duteza amatwi. Dushimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Tahani wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema. Reka mbasezereho mbifuriza kuzasoza neza umwaka w'2023. Put up games, you could late night calls, and we felt the ease. I'm sick and tired of running after the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down, put your feet on my laps, yum yum. I want your groove, nah nah. The way you speak to me, nah nah nah. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah nah. We'll be right back.
only 6:30. Take off what you got, you won't need that shit. Kigali lights to your babies. Gin and juice in your right hand. Follow, let's chit chat. Where you been?